bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muri komumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe. Ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru y'ivyo ngiye kubashikiriza uno munsi.
Nkubwo nigisha kuva mu 11 kuduga gushika mu 13 biratogora, duhura n'ingorane nyinshi, uco usanga hageze nko mu kibazo cya leta batabitoye.
Uyu ni umwe mu bigisha bo kwishure ryisumbuye lise communale Ngoma, ni muri commune y'intara n'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Aragaruka ku kibazo cy'ikena ry'abigisha muri iyo ntara, usivye ku mwigisha yemeza ko aharuhira umusaruro ukaba muke n'abayobozi b'amashuri ngo ntiborohewe. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko Amerika yasavye Perezida Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku butegetsi nyuma y'amatora yatangaje kuzoba mu kwezi kwa 12 no mwaka wa 2018. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe kuri wa kabiri na Departement ya Leta Amerika ibicishije kuri ambasade wa Leta Zunze za Amerika i Kinshasa. Yanashimye n'itangazwa ry'ikirangaminsi c'amatora. Amerika muri iryo tangazo ivuga ko Perezida Kabila habwirizwa kubahiriza abwirizwa nshingiro nk'uko yasubiye kwibutswa mu masezerano abanyepolitike b'ico gihugu bumvikanye ko atakiringo kigira gatatu akwiye kurondera. Amerika ivuga ko yemeje gukorana n'abanyagihugu hamwe n'inzego za Kongo, umuryango w'ubumwe bwa Afrika, ibihugu bigenzi byabo byo mu karere no mu makungu hamwe na ONU kugira ngo imiliyoni 45 z'abanyekongo bazotore ku gihe nk'uko bitegekanijwe mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2018 kandi mwituze. Umuhungu yasizwe na Osama bin Laden, Hamza ahamagarira abayoboke ba Al-Qaeda cane cane abanyagihugu bato bato kuvira hasi rimwe bakarwanya abakozi bakorera abanyamerika. Yasavye kandi abayisilamu kwihora abanyamerika kuko ngo bishe se Osama bin Laden. Hamza bivugwa ko ubuyo bafise imyaka 28 y'amavuko yabitangarije mu ijambo ryatangajwe kuri wa kabiri n'ikinyamakuru cha Al-Qaeda citwa Media Foundation. Hamza yabwiye abayoboke ba Al-Qaeda ko yamirije demokarasi mu kuvuga ko ubwigenge bw'abantu butabonekera mu dupapuro tutagira agaciro dutererwa mu isandugu. Iryo jambo arishikirije nyuma y'iminsi mike ikigo cha Amerika gishinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu cerekanye amasanamu ya video y'ubugeni bwa Hamza ari mu vyatowe igihe hagabwa igitero cishe se mu mwaka wa 2011 mu gihugu cha Pakistan. Imigambwe ine ikomeye muri Liberia kuri wa kabiri yari mu biganiro bigamije kungaruna ni kugira ngo bashigikire cegera c'umukuru w'igihugu Joseph Boakai ahiganwa na George Weah mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ayo makuru atangazwa n'umukuru w'umwe muri iyo migambwe. Ivyo biganiro vyabaye ku munsi hari hategekanijwe igice ca kabiri c'amatora hagati ya Weah na Boakai hari ejo rero, ariko ayo matora akaba yarahagaritswe kuri no wa mbere kugira ngo komisiyo y'amatora ibanze yihweze ibirego byashikirijwe na Charles Bromskin yatahukanye ikibanza cha gatatu. Radio ya Amerika muratwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiyo vyacu mu cyeku rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, ikaze nshuti bakunzi mukurikirana ijwi rya Amerika muri ganinyo
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara
ni cyanyu.
Mukanya na makuru avugwa mu ntara ariko tubanze tunyarukire gato mu gihugu cha Tanzania hamazu arenga amajana abiri ari amaze kumenyekana ko yabomowe n'imvura nyinshi imaze imisigwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi iri Mutenderi. Abahuye n'ivyo vyago bavuga ko basigaye bifumbereje kuko n'ivyo kurya baheruka gufashishwa n'ishami rya UNIGITA y'impunzi HCR vyatawe n'umwuzurira w'amazi. Inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru ijuru rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru akurikiranira hagufi ibazo vyo mu makambi ari mwimpunzi.
Imvura nyinshi ivanzo muyaga yatanguye kugwa mu karere ka Kigoma ikambi ya Mutenderi irimo kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi. Iyo mvura yisegenya ni nayo yahavuye senyagura n'amazu muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi. Amazu arenga amajana abiri harimo yubakishijwe amabati n'ayasakaje amahema yarabomotse. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko basigaye bifumbereje kuko twabo twatwawe.
Amaze ko mosari ya 1938 aho ni muri zone ya mbere muri zone ya kane 2004 amaze ko barashaka kuko ni sababu basirate bitiraguruka cyangwa mahema nayo cyo abayuwene bakorera ngo zara gutomotse zose no mu isoko zaragoma gutsesha na sana ko isoko ya hantu habi umva madate mu ndo cyo cyari cyari bitota barifumbereje nyene barindire gusaba ico diarasiyo bakorera.
Ubu muri iyo kambi ya Mutenderi abantu bamaze gutangura gusanura aho bigikunda ahandi naho begeranya amabati yagurutse abandi nabo basabye indaro ababanyi babo kuko amahema yabo yagurutse. Iyo mvura ivanze igihuhusi yaguye mu gihe impunzi zaheruka guhabwa imfashanyo y'ibyo kurya byo kwezi kw'icumi na rimwe. Izo mpunzi zivuga ko iyo mvura yisegenya yatwaye n'izo mfashanyo.
Amazi yegereye isoko ahantu amazi yose rero mu kambi aruhuka yarumva abarane bajyaga cyane bamwe bamwe koraga kwegeranya amabati we yarasambutse cyangwa ingira arako bofukana buke bukajyaho urango washaka ufite umusaya ukurindira yuko amashyirahamwe abigere yabafashe ibyo mu nzu byaratwaa nk'ibyo baheruka gufata by'ukwezi barimo kangarase kugira ngo ibaze gucumuza kandi nibaze kureza imifungo nayo ubone iraharura agira ngo imenye gusigira neza cy'abantu bahuye n'ibyo sanganya mugabo ni benshi rwose mu mazone nkayo.
Izo mpunzi zisaba imfashanyo yihutirwa batinya ko indwara ziva ku isuku rike zishobora gusongera isibe maze zikabafata cyane cyane abana. Naho biruko izo mpunzi zirashima ko ata muntu yasize ubuzima kiretse abakomeretse bisanzwe. Iyo kambi irimo impunzi z'abarundi barenga 50,000. Mu mpera z'ukwezi guheze imvura nk'iyo yari yasenyaguye amazu arenga ijana ikomeretsa n'abantu barenga 14 mu ikambi y'impunzi ya Nduta nayirimwo abarundi barenga 120,000. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru urakeneye tuve yarusha duce dusimbira Bujumbura ni ku mugwa mukuru w'igisagara cy'u Burundi aho muri ico gihugu hasubiye kwibonekeza abakenyezi n'abigenme bajanwa kugurishwa mu bihugu vya Aziya mu kingo c'imisi ine gusa. Igipolisi cy'u Burundi cemanga ko kimaze gufata abagera kuri 15. Eroje wirikaneza akoresha ijwi rya Amerika i Bujumbura. Eroje amahoro. Ivyo bitigiri vyatangajwe n'igipolisi cy'u Burundi bavuga ko abo bigeme bafatiwe hehe?
Umunsi bagera kuri 12 bafatiwe hagati ya Bugarama na Bukeye mu ntara ya Muranda hagati y'igihugu cy'u Burundi. Igipolisi cy'u Burundi nk'uko cyashikirije kicishije kuri kenkurikiye umuvugizi w'igipolisi ni uko abo bantu bari bagiye guca isaha y'ikiganiro.
Eroje uriko uracikagurika ku gatelefone kawe udutunge udusubiriyemo warutubwiye yuko bafatiwe muri Bugarama.
Nako ndavuga nkiye abo bantu nkuko tubikesha muri Bugarama cyo Burundi kenkurikiye bafatiwe hagati ya Bugarama na Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi hanyuma bakaba bariko berekeza mu gihugu cy'u Buganda kugira bace babandanya mu gihugu cya Oman hanyuma nkuko bisanzwe bizwi muri iki gihe inzira yo mu Buganda no muri Kenya niyo basigaye bacamo cyane abarundi kazi bajya kugurishwa muri izi bihugu cy'Abarabu.
Eloge amashyirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu hari ico yoba arabivuga ko
ego mediani mbere yuko navuga icyo amashyirahamwe abivuga ko nuko hari abandi bigeme bagera kuri batatu bari bafashwe nabo muri iyi minsi n'iheze bafatiwe mu ntara bariko bashaka byo mu kigobe cy'Abarabu bikavugwa nabo nyine ko bari kubaja muri Oman hanyuma aya mashyirahamwe mu kanya navuganye na Prime Mbarubukeya twari ishyirahamwe ryitwa ONLCC uwe tonfer ikari shira hamwe rigwanya urudanda rwa wakirema muntu yoshira hamwe bisaba jojo mbere byaryandikiye mu kuri gihugu ku cyari yakse ya kabiri ukwezi turi mu 11 yimuse mu cyo gise no kuvuga ati risaba yuko yokoresha ubasha afise agasaba mbere n'amashyira hamwe mpuzamakungu harimwo igitaho abimukira nka OYN harimwo za Interpol harimwo za UNICEF byita ingondo kugira ngo muri ibyo bihugu bugarukanwe kuko ibyo amatohoza byagize hagati y'umwaka 2016 n'2017 ni ukuvuga muri uku kwezi tugezemo kwa 11 bimaze kubona ko abarundikazi bari muri ibyo bihugu cyane cyane Oman, Arabia Saudita hamwe na Kuwait ngo bari hagati y'2000 n'3000 kandi bakaba bakoreshwa ibintu hamwe bakajyanwa mu bushinwa urakwanga ibikorwa bibemereye cyane aho usanga umuntu ashobora nko gukoropa igorofa ifise inzu 12.
Urakoze cyane gose Loje wirika neza kuri iyo nkuru bandanye uyica ijya nino hamuze kuyidushikiriza ku buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe Diane.
Mukanya isase duca dukubitira mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi tubabwira izi gisata c'indero. Ubukene bw'abigisha n'ibindi byankenerwa amashuri yisumbuye mbiri mu biko biratuma abanyeshuri batamenya neza mu ishuri ni mu gihe ubushikiranganje bw'indero bwafashe ingingo y'uko amashuri azoronka amanota ari munsi ya 30%. Abayobozi bayo bakurwa muri ayo mabanga. Ijwi rya Amerika ryashimye kugendera uno munsi rimwe muri ayo mashuri afise izo ngorane ni muri commune Mugwi yo mu ntara ya Cibitoke. Rekumenyesha amakuru wacu muri iyo ntara Diane Ndonse ahadushikane atubwire uko hitwa yongera atubwire nuko yabisanze.
Ise kominare Ngoma ni rimwe mu mashure yisumbuye iri muri zone Ngoma muri komine Mugwi ifise ubukene bw'ibintu nyamukuru kugira abanyeshure baronka amanota meza. Akarorero ni nk'abigisha urongoye iri shure ry'Ingoma Ndayishimiye Jean-Pierre avuga ko haheze imyaka 2 bafise ubukene bw'abigisha batanga igifaransa, icongereza, icigwa cyo kwinonora imitsi hamwe n'icyamagara. Aha kavuga ko nimiburiburi hakenewe abigisha babiri. Irikena ry'abigisha rifise ingaruka ku bumenyi bw'abanyeshure. Umwe mu bigisha arabitwiganira.
Nk'ubu nigisha kuva mu 11 kuduga gushika mu 13 ibiharuro. Iyo rero badafise baze kuva mu 18 mu 9 batavyize neza biratogora duhura n'ingorane nyinshi. Harimo byinshi usanga batazi. Bufashe kuja kwigisha rimwe byo mu 18 mu 9 kugira ngo ubibutse ntiwavansa. Natwe baduha ibyo twigisha kundi kundwe. Ari byo tabimaze urumva novuga ntiyankaye sheke nibo bashitse ku ntumbero badusaba ucusanga hageze nko mu kibazo cya leta batabitoye.
Undaharuhira ni umuyobozi w'ishure Ndayishimiye Jean-Pierre avuga ko hejuru y'akazi k'ubuyobozi akurikirana n'ibijyanye n'indero hamwe n'ibyari gukora umunyamabanga w'ishure agatako agatanga ivyigwa ku kubura abakozi bakwiye kuri iri shure ry'Ingoma. Iruhande yaba hari n'ingorane ijyanye n'ibikoresho nk'intebe hamwe n'ibirasi. Ivyo byatumye n'ishure rigira igisata kimwe arico c'ubuhinga. Abanyeshure bacigamwo si bose bacifuza. Uyu numwe avuga uko gishobora kumubera intandaro yo kutamenya.
Gihe bakukihindira amatavuzi bagapfa kubikurikirana ariko atabyishoboye neza birangora bapfa kubinteramo nta kanoso n'agatonya mbanda bifise mu hacanda byakiye uko ikintu utakizi kandi kwakunanira.
Vyongeye umunyeshure aserukira abandi izonderera Fiston avuga ko bakenye ibikoresho bibafasha kwiga mbere hari n'ivyo batarakubita ijisho.
Turakenya abigisha nk'icigwa gishasha cyaje muri uyu mwaka icigwa cyitwa teyisi tukironkanye mu buryo bwo gufashwa kandi nta n'ibikoresho byacyo tufise ngaha kuri iri shuri. Icigwa cyerekeye ama ordinateri nta nubwo tuzabona na ordinateri yariyo tuvyiye gukonyene mu manote ntituzi n'izo arivyo tukabibona uko.
Ivyo biruko mu gihe ibihano bifatirwa abayobozi b'amashure igihe abanyeshure batamenye. Twibutse ko mu ntango z'uno mwaka w'ishure w'2017 ushira w'2018 mu mashure 49 yo mu gice cya mbere cy'ishure shingiro atashikanye 30% mu kibazo cya leta. Abayobozi bayegukira leta barabogojwe mu mabanga. ariko rero abanyeshure babona ko n'ubushikiranganje bufise uruhara mu manota make baronka. Uyu ari mu baserukira abandi
ubu turi cyari mu ide n'igizigwa tutize mu mwaka w'11 bivanye n'ukuru n'ubyihe byaziye ko byaje mu gice cya kabiri aho izo mu gice cya mbere ntitwabibonye neza izo muri mwaka 12 navyo byaje haheze ukwezi n'indwi zirengako nubwo yuko abajije gutunganya ibyigwa bajeje gukora ingene ibitabo bigenda ko boza bitungikira kumunya kumanya kuko ufise ubwo baye uko mu mwaka uza hamwe bizosubira gushika uko kuko abanyeshuri baramaze kumenyera yuko ibitabo biza kuza biteze kuzosanga umunyeshuri wo mu 13 aza gutonda ku ishuri haheze nk'ukwezi n'ivyashika rero si kosa ry'abanyeshuri ahubwo azwe ari kosa ry'ubushikiranganje bo batanguza ishuri ibikoresho by'ishuri bitarashika nosaba ko boza batungikira ibikoresho kumanya uko bateguye gahunda y'ivyigwa
muri rusangi amashure ari kure y'ibisagara ari mu yakunda guhura n'ingorane z'ubukene bw'abigisha hamwe n'ibikoresho by'abanyeshure. Urongoye komite y'itunganywa ry'ishure gisumbuye ry'Ingoma avuga ko n'abagenduzi b'indero muri ako karere baherereyemwo bamaze imyaka 5 badashitse kuri iryo shure.
Abigisha bagasanga baramara nk'indwi canke zibiri utabona umwigisha.
Ubwo si kubera irino shure riri kure y'ibisagara?
Neza cane, nico kirimwo kuko haraca nk'imyaka 5 ata inspection ubugenduzi bataje nko kugendura ingene iri shure rikora.
Nubwo ibintu biri uku, twibutse ko ingingo ruhasha zigenga abigisha cyo kimwe n'abanyeshure ziheruka gufatwa n'ubushikiranganje bw'indero mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Donce, Ijwi rya Amerika.
Diane Donce, inkuru yawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara bashobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukom. Ubu naho twerekeze muri komune ya Musongati, intara ya Rutana ivugwamo ubushomeri mu rwaruka. Umenyesha makuru wacu muri iyo komune Alain Yves Irankunda niwatubwira ibindi kuri no nkuru.
Abenshi muri ugo rwaruka bwo ku mutumba Nyabibuye wa zone Ngoma nirufise impapuro z'umutsindo mu bijanye no kwigisha hamwe n'iderekana ko rwarangije amashuri yisumbuye. Ugo rwaruka ruri hagati y'imyaka 25 na 30 muri kino gihe ruvuga ko ruriko rurafwiza imyaka iri hagati y'itanu na 8 rurangije amashuri amahigo y'ukuronka ubuzi yabaye amananiza. François Bizindazi numwe muri bo yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Abanyeshuri bamaze nko kurande gwiwanje n'ukuri nta kubeshe ngaha aye nta buzi buhari cha tugira umwiheburo kuko tubona yuko imyaka iri kiragenda kwere nkaje yo nibere n'ikimuga barigeze no kungonga ariko nk'ubu we atanisi ukanshobora gufata bari bibaze kuko urumva urayo busari imwe kabiri urumva ko abari n'inamba ari bite kuko nk'ubu nkajewe nta mubyeyi n'umwe fise nta naho nshobora kuvuga ati basindarose nakazi tume basindabo kumwe no yembagiza nkaraba ko basinoronka n'agataye kugamona ko buzima nanze bwanshe nja nihebura kuko burya kugira ngo unatembere burya utembera ruko umva mu ndahazi.
Ubwo rwaruka kandi ikirubabaza nuko mu manama bagirishwa n'intwaro badasiba gushikiriza ikibazo cy'ubuzi yamara umuhango bahabwa ntuje mu ngiro. Ukwicuza icatumye biga ni inkurikizi ihaye yibonekeza kuri ubwo rwaruka kumva z'uko atakazi ruronswa. Jafet Bizimana avuga ati
birashika nk'icuza kwa wogize ngo urabe ya moshe ya bakamara yakumariye mugabo kakabura umva yene habari mu bintu by'umubabaro ibipfira ko busa kuko ico narondera ico mbona mpaye ndonga kacubura ikintu ukora witwa yuko wize habari mu bintu biba bitumvikana neza bataraba ibintu by'ubumenyi bakaraba ibintu by'ikimenyane bakusumbwa kweri nyo ni by'Imana ni nk'ukwizera nyene ari gizokora.
Ikindi gitunuje ubwo rwaruka kuko rushishikara ruyaga nuko hari urundi runganwe rubandanya ruramugwa mu kuronswa impamyabushobozi amahigo y'ubuzi adahari. Mugisha Alice ati nacyo tuzomarira umuryango
ni kibazo kubera taba waranabandanije ngo ukume wiki kuko byongiriye akamaro bikongera bikagirira n'akamaro umuryango bivanye n'ukungene n'abambona mpaye mbaho nkabona ati none genzo baho gute bizogenda gute gaceka bagahinda kubera baba barakuri hiye baba bari bazi ati umwana ntiyaheza natwe tuzatubura umukanda tibizodufasha kimbure uburyo twatanze usange natwe aradusubiritse mu nkoko.
Muntwaro muri komine Musongati baremeza ko ico kibazo ari inkora mutima kumva zuko ico gitigiri cabarangiza amashure atabuzi bugihari kigiye kwiyongera kugivyo Yohani Nyandwi umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama aravuga ikigiye gukogwa mu maguru masha
umugambi waratevye ariko twari tuzi yuko ari umugambi uhaye akazi uretse gusugwaruka ko muri komine Musongati ubu rero kuri abashomeri nibishinga kandi nta kazi kariho twebwe rero ugwaruka turubwiye duti ubu igishoboka mwijukire gufata isuka murime mwijukire gukoresha ifumbire kizungu mwijukire korora udutungwa duto duto mwijukire kuja mu mashirahamwe iki rero c'amashirahamwe n'amakoperative ndetse bonyene bagatangura kugira utugambi twabo duto duto twebwe kurohereza ubwa mbere hoho iyo bagize nka koperative turabakira turi tiriwe turabarihisha amafaranga hanyuma irari cyemegwa tutiriwe turabagora kandi nico cyane cyane dukora ari nk'igihe basabye nk'akantu baba barakoreramo isi bakabona ahantu yoba iboneka ico bintizo tukaba turabaha bagakora igihe tuzoba twakeneye bakasubiza komine mu gihe yakorera imigambi turabwiye yuko no mu bindi bihugu leta iguha ubumenyi ubumenyi buzotuma wiyungunganya so kuvuga yuko leta yaguhaye ubwo bumenyi icitegereza kuguha n'akazi nibyo turuhanura
ubwo gwaruka ruhanze no kutaronka akazi rufise impamyabushobozi rusaba ko niyo bubonetse muri leta hoshigwe imbere abarangije imbere y'abandi ku bwago byogabanya imyidogo kuko ibonekeza ko mu itangwa ryabwo haje imbere kamwana wa mama mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve irankunda ijwi rya Amerika
Unaho tugaruke kandi mu gisata c'impunzi tubabwira impunzi zirenga igihumbi zimaze amezi 9 mu ikambi y'agategekanyo mu Rusenda zisaba ishami rya ONU gita impunzi HCR kuyogi muzimurira mu yindi kambi yitwa Mulongwe igituma muracumva muri no nkuru menyesha makuru y'u Rwanda Amerika muri Congo Vedaste Ngabo
Izi mpunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira aho muri teritwari y'Ubuvira aho zicumbitse mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda iherereye muri teritwari y'Ifizi zitangaza yuko kuba zitarajanwa mu nkambi ishasha y'impunzi iri kubakwa imurongo yo muri teritwari y'Ifizi bituma abana babo batagana ishuri ndetse bigatuma nabo badakora imirimo y'ubuhinzi kimwe n'izindi mpunzi z'abarundi zisanzwe mu nkambi yo mu Rusenda kuko izi mpunzi zitazi umunsi zishobora kuzimurirwa muri iyo nkambi y'umurongwe
ihe bariko barandika abana baje kwishura twebwe muri akeyi baranse kutwandikira abana abana bacu rero bari nga tuzi yo bajoja tuzi yo bazova abandi bariko bariga none abana bacu baba banuka mu bandi kubera iki bato twarasabye nuko bazite nitwa nimwabona tutazogenda vuba mube murabareka babe bararahura dukeyi hanyuma bazokongereza baraduhakanira none turi bugirente ku kuri abana bacu bicaye kandi abandi bari kubariga icyo ni kibazo kitugoye cyane hasi nta ikintu nyamukuru no kudukura ngaha bakatujana aho batusezeraniye ko bashobora kutujana kugira ngo turabe ko abari ngaha mu Rusenda ubunye n'imvura yaguye ubusanga hajya bari ko baratera utubuto urakagomba kwakumbati urakagori natwe turi ko turabaraba umenga twebwe ntidufise tuja ntidufise n'abantu babaye none ga aho bazobirira turi ngaha kandi tuzoguma tubaraba kandi twari dufise amaboko niba tujane kumbe ntitwobura natwe aho dutera n'amabango n'abiri yakagonza kazodufasha
kuva umwaka w'amashuri w'2017 2018 waratangiye muri Congo ariko abanyeshuri bo mu nkambi z'agateganyo batiga muri bo hari ababyeyi batangaza yuko abana babo bamaze guhinduka inzererezi zo mu ibarabara
abana b'ishuri tuvuga twebwe abana bamaze gucika bamayibobo ku ishuri bujya basigaye bamwe birirwa ku Tanganyika abandi bakirwa mu masoko abandi bakaza gutoroza uduka ibindi bya gutyo kora nguko mengo abana bacu baragaye mu ngo buzima so buzima bwiza
uretse kuba izi mpunzi zifite ikibazo cy'abana batagana ishuri izi mpunzi kandi aho zicumbitse mu bihangare zifite ikibazo cy'imisarani nayo idafite inzugi
abakenyezi bo baragerageza bakigora bagatuma batwara ibikwembe akabanza akagira irido y'igikwembe cyiwe kandi igikwembe kukigira irido kuri ku wese sivyo byari bikenewe nibaza ko umenga na kamara mazi ku muntu w'umugabo rero ntaronki yaja nta nahamwe turagowe turagowe cyane bari bakwiye kutugarukira hariho umwe nabibariye nabo bari bazi ko badutwaye imijyango gerageza mu dushikira imbere batume baza kutugira amarido y'amashikingi tubone ko toronka utwihagarika na kamara amaze ku muntu nta muntu umugabo yo kuba konga kuri impuzu imbere y'abana bari baracangaga kumabuza utanguranwa n'igihe cy'isa 10 y'ubuca ikurenganye uzosubira mu masamo ya mugoroba ahasigaye gumana umusonga munda kaburi yuje kaburi yuje
Emmanuel Ntirampeba userukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda avuga yuko iki kibazo cy'impunzi bakigejeje mu mashyirahamwe ashinzwe uburezi mu ngambi yo mu Rusenda maze mu mashyirahamwe asaba ubuyobozi bw'ingambi ko bwakangurira aba bavyeyi kwandikisha abanyeshuri babo nabo bagatangira kwiga
by'ukuri abana babo bajya ikibazo nico ntibiga ntibigeze bandikwa nk'abandi ngo baje ku mashuri ariko gusa duheruka kubona inyishu twaronse ku munsi wa kane w'indwiheze yatubwiye yuko abana bagomba kutangura nabo kubandika ngira ngo uyu munsi bari bagerageje uwa wewe sari muri akeye uba wamwanditse
kuba izi mpunzi z'abarundi zimara igihe kirekire mu ngambi z'agateganyo za monge monge sange na kavimvira byatumye umwaka w'amashuri ushize w'2016 2017 uba imfabusa ku banyeshuri bari muri izo ngambi Vedatse Ngabo kubwijwe ry'Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu Amajyepfo
Mukanya rero ni kiganiro camagara y'abantu no munsi mugenzi wacu eje ni Mukankusi akaza kutubwira ku kamaro k'incanco ni mu gihe rero abantu babandanya babivuga ko incanco zitavugwa ko rumwe kubera kudasobanukirwa reka tumuhe ikaze hama adushikirize ikiganiro camagara y'abantu cuno munsi
Kumugabane w'Uburayi abana 35 bahitanywe n'indwara y'iseru muri amezi 12 ashize Nimucyo ishami rya wundi gita ku buzima w'emesi rivuga ko ari akaga katemewe kubera ko izo mfu zashoboraga gukumirwa n'urukingo. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta Minnesota hadutse icyorezo cy'iseru. Kugeza ubu bamwe mu batuye ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bakomeje kwemera amakuru atariyo ko urukingo rw'iseru rutera abana indwara ya autisme. Kandi umubare munini w'ababyeyi banga gukingiza abana babo n'izindi ndwara uretse iyo y'iseru kandi inkingo zifite akamaro nk'uko OMS ibivuga. Urukingo rwasezereye indwara y'ubushita. Urundi rukingo ruri hafi guca indwara y'imbasa. Inkingo zikumira n'izindi ndwara zibarirwa muri mirongo. Inkingo zarengeye ubuzima bw'abantu benshi kandi zatumye abantu batazahazwa n'ubumuga. Abahanga ubu barimo gushakisha urukingo rwa sida, malaria n'igituntu. Muganga Flavia Bustro yahagurukiye gukangurira abantu ibyerekeye inkingo mu ishami rya ONU ryita ku buzima.
Immunization and vaccines are the most powerful public health tool that we have.
Inkingo nicyo gikoresho gikomeye cyane dufite mu kubungabunga ubuzima bwa rubanda. OMS ikomeza ivuga ko zimwe mu nkingo bafite zagize akamaro cyane mu kurwanya iseru, rubeole na kaniga ubu zirimo guhura n'inzitizi. Ababyeyi benshi baranga kuzihesha abana babo kubera isano yaba iri hagati y'urwo rukingo n'indwara ya autism. Hari n'ababyeyi batera utwatsi inkingo zose cyarimwe. Nka Gabriela Kashman wizera kuzabasha kwagura umuryango mu bihe bya vuba, uvuga ko nta mwana we n'umwe azigera hesha urukingo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibazo kirenze indwara ya autism kimaze guhindukamo ikibazo cy'uburenganzira bw'ababyeyi. Muganga Peter Hotez ni umwe mu bakora inkingo ku ishuri ry'ubuvuzi Baylor College riri mu mujyi wa Houston muri Leta ya Texas. We agira ati
"We now in the state of Texas have 50,000
muri Leta ya Texas dufite abana 50,000 ababyeyi babo bahisemo kutabakingiza." Muganga Hope Scott avuga ko abaganga bavura abana bose bashyigikiye rwose inkingo. Ni ikibazo kandi ashyize ku mutima kubera ko yapfushije umwana azize indwara ya mugiga ikingirwa. Iyo ndwara yamuhekuye imyaka 5 mbere yuko urukingo rwayo ruboneka. Muganga Scott abivuga muri aya magambo.
Had she been born 5 years later or had that vaccine been out 5 years earlier?
Nshobora gutanga miliyoni y'amadolari nongeyeho n'ukuboko kwanjye kw'iburyo kugira ngo mbone amahirwe yo gukingiza umwana wanjye kandi ndengere ubuzima bwe. Sinari mfite ayo mahirwe. Ikindi birankomerera kumva impamvu abantu bahitamo kutarinda ubuzima bw'abana babo. No mu gukora inkingo ku ndwara ya sida, malaria, igituntu n'izindi ndwara zandura.
I think the approach towards people who are anti-vaccinated is to respect their opinion and
avuga ko igikwiye gukorwa ku bantu barwanya inkingo ari ukubaha ibitekerezo byabo no kwirinda kubanenga ahubwo bagasobanurirwa akamaro k'inkingo haherewe ku bimenyetso bihamye bigaragara kubereka bakamenya ko inyungu ziri mu gukingiza ziruta kure icyo umuntu yatakaza akingije Njutire twari kumwe hahani ho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima twese hamwe twitabire kandi twubahirize inama z'abaganga bityo tubungabunge ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Muri uyu mwanya mwari kumwe na Eugenia Mukankusi ku ijwi rya Amerika tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Urakoze ejo ni Mukankusi kuri ico kiganiro camagara abantu wateguriye ikiganiro wanyu mu ntara. Twemye rero uko turi batatu tukaba tubifurije kugira umunsi mwiza mu banyi no mu vyanyu. Innocent Kimenyi na Diane na Hazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.